zambira samirana.
Amakuru makuru makuru yaranze none.
Yiriwe canye mwaramutse nshuti bagenzi ba radio inzamba gateka kawe. Turabahaye ikaze muri amwe mu makuru makuru yaranze inondwi turiko turasozera mugashikirizwa na Joy Karindusabe.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho. Umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ahanini iyi ndwi ikaba yaranzwe n'amakuru y'ubutungane. Uwahoze arongoye ibitaro Kira Hospital muganga Christophe yarakuwe mu ibohero rikuru rya Mpimba ajana gufungirwa mu ibohero rya Ruyigi hari ku munsi wa kane. Aho hari inyuma yaho ku munsi wa gatatu umushingwamanza wiwe Sandra Ndayizeye hamwe n'uwo bavukana Etienne Sahabo nabo bafashwe bagatabwa mu mvuto inyuma y'umunsi wose bariko barumvirizwa n'abashikiriza manza ba parke ya Muha. Intandaro ya byose ikaba ari inama ya bose y'abanyamitahe muri Kira Hospital ariko ibyavuyemo bikaba bitemewe. Reka n'umushikiriza manza kizigenda wa Repubulika akaba yarasohoye itangazo amenyesha ko iyo nama itigeze iba kuko yahamagajwe n'abatabifitiye ububasha. Akaba yamenyesheje ko icegeranyo c'iyo nama kirimo ibinyoma. Sylvestre Nyandwi akaba yamenyesheje kandi ko umushingwamanza Sandra Ndayizeye yagize uruhare rukomeye mu kwandika ico cegeranyo ari naco ariko arakurikiranwa ko yabishikirije ku muhinga mukuru wa kane. Tumukurikire.
Amatohoza ya parake yagaragaje yuko abateye umukono kuri ico cegeranyo c'inama itabaye bari bafise intumbero zikurikira. Ubwa mbere ni guhuvya no kuyovya amatohoza asanzwe ariko arakorwa muri dosiye REMEP 620 agakoni cene muri parake ya Muha aho muganga Sahabo Christophe yararongoye ibitarukira ariko arakurikiranwa ku byaha bitandukanye yakoze mu gushinga no mu kurongora ibitarukira. Bwa kabiri ni guhungabanya ibikorwa by'ibitarukira mu gutera igipfungu no guhubisha abakorana navyo ku burongozi bwavyo babure ubiserukira. Kiretse ko leta ifisemo imitahe n'ibitaro bifitiye igihugu inyungu rusangi bitegerezwa rero gukingirwa. Nicyo gituma ubushikiriza manzi budashobora kurera amaboko mu gihe hari abariko barabihungabanya bongera babuze ubutungane kurangura igikorwa cyabo. Ivyo nivyo vyatumye hugururwa dosiye ku bateye umukono ku cegeranyo c'inama itigeze iba. Twababwiye bamwe muri abo bakaba barahagaritswe harimwo umushingwamanza wa muganga Sahabo Christophe asanzwe akurikiranwa muri dosiye twababwiye. Uwo mushingwamanza akaba yaragize uruhara runini mu itunganywa ry'ico cegeranyo c'inama itabaye. Aha rero twagira tubeshutse ibinyoma n'ibihuha bikwiragizwa ku mbuga ngurukana bumenyi bivuga ko umushingwamanza Sandra Ndayizeye akurikiranwa azira ko aburanira muganga Sahabo Christophe. Turibukije ko umushingwamanza ajejwe amabanga ahambaye ariko ko aguma ari umwenegihugu ategerezwa kwisunga amategeko ayarenze ko naho agahanwa nk'abandi. Umushingwamanza Sandra Ndayizeye rero n'abo bakoranye icyo cegeranyo bakurikiranwa kuri ivyo twabamenyesheje bakoze nakurikiranwa kubera aburanira muganga Sahabo Christophe.
Harabayeho nyango ry'igitabo mpanavyaha c'u Burundi mu ifungwa ry'umushingwamanza aburanira muganga Christophe Sahabo. Ivyo biri mu rwandiko rwashizwe ahabona kuri uyu wa gatanu n'abashingwamanza bunganira Christophe Sahabo mu bucamanza mpuzamakungu. Bavuga ko kuva umushingwamanza Sandra Ndayizeye ahagarikwa ari kumwe n'uwo bavukana na Christophe Sahabo Etienne Sahabo hatigeze hakurikizwa amategeko. Umushingwamanza Gustave Niyonzima umwe muri abo bashingwamanza avuga ko ibyashikirijwe n'umushikirizamanza atari byo ahubwo ko Ndayizeye na Etienne bazira ko begereye umuganga Christophe Sahabo. Tumukurikire.
Ku bintu novuga bijanye n'ivyo bakurikiranwa mwido n'ido dusanga no mu tangazo ry'umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika umuntu acaraba ati mbega uwitwaye yari yishizeho ari we perezida wa conseil d'administration ya Kira mu byo yitwaye tariki 19 z'ukwicenda mu 2022 uri kurabisoma neza ntaho bitaniye n'ivyo umushikirizamanza kizigenza yavuze biramasa ucubona ko yameze nk'usubiramwo ivyo yavuze. Rero mu bintu byinshi hagiye biravugwa harimwo ngo abantu barabanyamitahe ngo batashoboye kurenguka ngo kandi bavuze yuko ngo batigeze baja muri iyo nama. itariki munani z'ukwicenda mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri ko boba barahamagawe ku telefone ngo kugira batere ku mikono kuco twokwita icegeranyo icinama yashoboye gufata indingo tuco twokwita proces verbal twogomba kubeshuza kuko mu bantu bose bagiye muri iyo nama n'abantu batatu gusa kubera gutega ubwoba bashoboye kuvuga bati twe turabivuyemo muri abo batatu babiri bari mu Burundi uwundi ari hanze uwari hanze avukana n'umwe muri abo nawe yarashoboye gutakambirwa nabo nyine ati dufashe kubera turi ko tugirwa kwitera bwoba rikomeye tube benshi rero uri kuraraba amategeko icavuga naho bobaro bo batatu uravuze abandi bose bashize ki imikono yabo n'ubu batyemanga ntaco biza bihindura mu gutesha agaciro iyo nama rukokoma y'abanyamitahe itariki 8 z'ukwicenda mu bihumbi 2022.
Eka n'urwego rukuru rw'abashingwamanza ba Baho ya Bujumbura baremeza ko hahunyanzwa amategeko mu ifatwa n'ifungwa ry'umushingwamanza Sandra Ndayizeye. Urwo rwego rugasaba ko umunywanyi wago Sandra Ndayizeye yorekugwa vuba bwango kandi utakirinze gusabwa. Ibyo bikaba byashikirijwe ku munsi wa gatanu mu kiganiro kigufi urwo rwego rwahaye abamenyeshamakuru. Kurikira umushingwamanza Salvatore Minani umunyamabanga w'urwo rwego.
Urwo rwego rw'abashingwamanza rwamana ntaryo bushyigikiye ko amatohoza aba igihe cyose hari uwikekwa ko icyaha kugira ukuri kuja nkabona ariko yamara rwaratangajwe cyane n'ihagarikwa ry'iyo mushingwamanza hamwe n'ijanwa ryiwe mu ibohero rikuru rya Mpimba kandi atigeze ahengeshanya gufasha ubutungane mu matohoza burimo. Urwo rwego nyene rukaba rumenyesha ko habaye ihonyangwa rikabije by'amategeko ajanye n'itohozwa hamwe n'iburanishwa ry'imanza by'ibya kukaba nkako kwa 27 z'ukwezi kw'icenda uyu mwaka nyene mu gihe uyu mushingwamanza Sandra Ndayizeye atashino na yoba yikekwa ko canke akurikiranwa ko yakuwe iwe n'umutahe usanzwe muri rusangi urungikirwa avance kwitaba matohoza kandi ubutungano barondera mandandamune bitaye ko uyu mushingwamanza ntiyigeze amenyeshwa icyo asanzwe akurikiranwa ko muri ayo matohoza nk'uko n'abari ko baramwunganira bashoboye kuvyibonera. Iryo rero rikaba ariho nyangwa cane by'ingingo z'ijana 38 cya gitabo c'amategeko agenga itohozwa n'iburanisho ry'imanza z'ivyaha hamwe n'ingingo y'icenda y'amasezerano mpuzamakungu mu vyerekeye politiki n'uburenganzira bw'abantu isanzwe itomora neza ko umuntu wese agifatwa abwirizwa guca amenyeshwa icyo yagirizwa. Ishingwamanza Sandra Ndayizeye cyo kimwe n'abamwunganira mu vyerekeye amategeko ntibigeze bakwita ijisho umutahe umutuma ajana mu mwihero rya Mpimba kandi bwari uburenganzira bwiwe. Urwego rw'abashingwamanza ruramenyesha ko ingingo nyinshi irenderwa ko mu bijanye no gutohoza ivyaha zarenzwe. Aha tukagaruka ku ngingo ya 40 y'ibwizwa shingiro itomora ko umuntu aguma afatwa nk'uwera gushika ashyira urubanza icyaha mwagira ari nacyo gituma ubwo rwego nyene rusavye rushimitse irekurwa ry'umushingwamanza Sandra Ndayizeye atakibanje gusabwa maze amatohoza abandanye nawe yitegereza mu kurindira ikizo yavamwo.
Inzamba
abarundi ntibakwiye kurindira ko hari ico bazokunuka mu rubanza ruherutse gushikirizwa na Senari ya Karere ka Afrika y'Ubuseruko ku bijanye n'ikiringo ca Petero Nkurunziza. Umuvugizi wa leta Prosper Ntawamiye yabishikirije kuri wa gatanu mu kiganiro abavugizi batanze ku banyagihugu amenyesha ko igituma ari uko ico kiringo caheze mu mwaka wa 2022 kandi ko na Petero Nkurunziza atakiriho. Kurikira Prosper Ntawamiye.
Ijyangingo nta kintu kinini zoza gufasha kubera ikiringo cyari cyateye imari cyo kuva mu 2015 gishira mwaka wa 2020 cyaraheze n'ubu icyo kiringo cega Imana yakoze ibyayo na kiriho ucamva rero ni kimwe bitambwe Faransa sans ouvrage ikiburanirwa n'iki kiriho iyo ikintu kiburanirwa kitakiriho urumva ko n'ubwo rubanza ari mfagusa icyaka bimwe abajije mutino none babandi bahagarikwa bizoca bigenda gute ni muzoca mubatezurira nagira ndabiyubutse bajya abantu bagombye guhirika ubutegetsi bagombye guhirika ubutegetsi bw'ikiringo kikiriho cyari kiringo cyo kuva mu 2010 ije mwaka 2015 amategeko y'u Burundi nayo arahana kongera gahasha abantu bose bagomba gushikira ubutegetsi biciye mu gikenye bajya rero bagombye gutembagaza ubutegetsi bw'ubutegetsi bwariho bwitorewe n'abanyagihugu ku kiringo kikiriho nashaka nimusubire kubivangatiranya ngo mujuragize abenegihugu bariko baratwumviriza bajya bagombye guhirika ubutegetsi kiringo bagomba guhirika cyari kikiriho kubw'amategeko nibaza yuko ibyo bintu bitomowe murekere ubutungane bukore busoze igikorwa buriko kandi bukigejeje ku rugero rushimishije
hari abafunze kubera abashatse gutembagaza ubutegetsi ariko kandi hariho n'abafunze kuko bakatiwe mu myiyerekano biyamiriza kirya kiringo ko byagaragaye ko kitari gukurikije amategeko abantu ntibashobora kurekurwa
ngira ngo nitwokurwa turaza kukabaje nde ijya myiyerekano myiyerekano yarimo amagrenade nubwo ko ari umugumuko imigumuko yahanwa n'amategeko yari imigumuko ntiyari imyiyerekano imigumuko nayo irahanwa
amajambo y'umuvugizi wa leta ku bijyanye n'ubwo rubanza sentare ya yase iherutse gushikiriza ku kiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza ntaha agaciro ingaruka zatewe n'ico kiringo kitari gikurikije amategeko umushingwamanza Dieudonne Bashirayishize umwe mu bari bitwaye yibutsa ko bari bitwariye leta y'u Burundi batari bitwariye umwisi Petero Nkurunziza leta nyabuna ikwiye gutunganiriza bakozwe ko n'ingaruka z'igihonyango ry'amategeko
uno munsi abarundi bari biteze yuko leta ica bugufi ikavuga iti twakoze ibidakogwa nkuko sentare yabivuze none turasabye ikigongo kandi tugiye kuraba ingene nabo twarenganije tubarenganura kubindi navyo yashikirije ibyinshi ariko aravuga ntaho bihuriye na gatonya mu mategeko aravuga ngo ikiringo caraheze ngo nuwo caraba ngo Imana yaramuhamagaye nta muntu yigeze yitwarira umukuru w'igihugu muri rya sentare abantu bitwarira amareta kuko niyo yasinya amasezerano yo kwinjira mu muryango igihugu nico carengukijwe leta abayiserukira niyo barengukijwe Burundi rero ntibwapfuye Burundi buryo ikindi avuga ngo urubanza ngo kiburanwa nk'ikihari ikiringo ca gatatu mukuraba ko caheze ntuharura imyaka ngo rimwe kabiri gatatu kwa ni gatanu uraba yuko ingaruka zacu zamaze guhera mbega impunzi 300,000 zikiri muhanze y'igihugu zirukanywe mu gihugu babagiriza yuko bagumutse ko batarataha umuvugizi wa leta rugahuka akavuga yuko inkurikizi z'ikiringo zaheze abantu baracavundiye mu busho bazirukuri kwabo bahagarariye abantu banyururijwe babo bagatwagwa n'inzego za leta bakagenda amazima yongo n'ubu bataragandara arubahuka akabwira abo bantu ko ikiringo caheze n'ingaruka zacu zaheze ikindi kintu rero gihambaye ubwo rubanza rushimangira uruhara amasezerano yarusha ategerezwa kugumagira mu gihugu kubera yuko yashigikiwe n'akarere agashigikirwa n'amakungu ubwo rubanza rufise akamaro gakomeye cyane mu gusubira kunga abarundi byiza boshiraho intahe yashize hanyuma bakaraba ingene urubanza rwacitse barushira mu ngiro
inkuru ya nyuma y'ano makuru yaranze ino ndwi turiko turasozera intwazanga w'igisirikare cy'u Burundi yari yagiye mu butumwa mu gihugu cya Congo yaratahukanywe mu ijoro ryo kuw'Imana uheze ashika afungirwa mu gasho ka gisirikare kari mu ikambi ya polisi militaire yo bakurikiranwa kubera amategeko yatanze kubarongoye ariko bituma bahonera abasirikare naho atagitigira icamenyekanye mu ntambara zariko zirabahuza n'imigwi yitwaje ibirwanisho muri ico gihugu cya Congo inkuru tubaza Hedi Claude Nininahazwe
umusirikare w'intwazangabo apfungiwe muri police militaire afise ipete rya major amakuru atangwa n'abasirikare yavuga ko yatahukanywe ku Imana uheze mu ijoro buca ari kuwa mbere akaba uyu munsi ugize kabiri apfungiwe aho muri bataillon ya police militaire ayo makuru nyene avuga ko yatahanywe ari kumwe n'abasirikare bakomerekeye aho muri Congo mu ntambara z'abahuje n'imihari ya FNL ya Aloise Nzabampema hamwe na Red Tabara makuru atangwa n'abasirikare akavuga ko abasirikare barenga 10 hamwe n'imbonerakure aribo basize ubuzima abakomeretse muri kino gihe bakaba bariko bavurirwa mu bitaro by'abasirikare i Bujumbura bamwe mu basirikare bakorera iperereza rya gisirikare G2 bakora na cyane cyane na police militaire bavuga ko iyo ntwazangabo ipete ya major iriko ibazwa ku makuru avuga ko amategeko yatanze ku rugamba ariyo yoba yaratumye abasirikare nibonera kure bamwe basiga ubuzima muri izo ntambara abandi bagakomereka umwe muri abo basirikare akaba afise amakenga ko iyo ntwazangabo ishobora kugirirwa nabi agasaba ko hamwe hoba hari amakosa bamwagiriza bumujanye na mu butungane bwa gisirikare agashobora no kwisigura ku byo yagirizwa. Hado inzamba nitwashoboye kuronka kuri telefone Floribert Biyereke avuga igisirikare cy'u Burundi ngo agire icyo atubwiye ku makuru atangwa n'abasirikare.
Edicrode nini nahazwe tumushimire nino ngahaduciye dusozerera no makuru muri amwe yaranze inondwi twiko turasozera. Nakoze mwese kudukurikira kandi ndusabe n'ijana ariko ndabashikiriza mugire umunsi w'Imana mwiza naho ubutaha.
Ngiye nzamba
nzambira samirana
amakuru makuru yaranze none.